Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika irabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu kinyarwanda. Ibi neza nshuti mwese turi kumwe ku munsi wa kane itariki 22 y'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2018 muri kumwe na Frederic Undikije.
Turaje ivyahaya koze n'ivyindega kamera atwegwe tumutwara aho nyine ukuntu twari dusanzwe tumubona numugabo w'intakogwa ko yita kinyamaso ahubwo kuba avuye mu banyagihugu atamuntu yishe turakengurutse gose.
Uyo ni Jean Bosco Minani umukuru w'umutumba buhanda komine Mumba mu ntara Ngozi. Inyuma yaho sentare y'igihugu ya Ngozi iciriye umunyororo wo guherayo umugabo yagiriwe n'icaha y'imanga cyo kurenga ibigo ku mwana ibarutse. Inkoco kimwe n'inkuru yerekeye akizero kumwimbo mwiza abanyagihugu mu ntara zitandukanye z'ubuseruko bw'u Rwanda bagiye kubona turazigakwa ku mukanya kari imbere. Sentare y'igihugu ya Ngozi yaraciye umunyororo wo guherayo umugabo yagiriwe n'icaha y'imanga cyo gukora ikizira akagoka ku mwana umukobwa yibarutse. Yagiriwe kandi n'icaha cyo gufata ku nguvu abana biwe b'abakobwa batatu harimo uwahavuye apfa. Yarahawe kandi n'ibindi bihano bikomeye. N'inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Jean Bosco Ndarurinze ari i Ngozi mu Burundi.
Minani Varisito umugabo w'imyaka 48 n'umukobwa wiwe Habonimana Everine w'imyaka 21 bashengejwe n'umushikirizamanza mukuru ku caha cyo kugoka ku kizira. Uwo mugabo yakurikiranwa ko yagotse ku kizira cyo gusambana n'umwana wiwe bwite. Uwo mwigeme nawe akakiritwa kugoka kuko yasambanye na se. Iruhande y'ico caha uwo mugabo yashengejwe ku vyaha byo gusambanya ku nguvu utwana tw'udukobwa dutatu twiwe hamwe no gufata unyamaswa utwana nyene harimo n'akahavuye gapfa. Uwo mugabo ntiyashutse yemera icaha ariko yahavuye acemera umwigeme wiwe amaze kuvyemanga. Uwo mwigeme yemereye sentare ko babikora bavuganye se akaba yamusanga mu cumba nk'uko yabivuga. Minani ntiyigeze yemera ko yasambanije utwana twiwe dutatu harimo ako kandi urusegahwe. Bene gutora utwo twana baje nk'ivyabona by'umushikirizamanza mukuru bemeje ko yatwugaranira mu nzu aho twirirwa tukarara. Urubanza rwari kuburanishwa kuri uyu wa kabiri ariko rucagungururizwa kuri uyu wa gatatu. Sintare yatanze umwanya kugira ivyabona vyatatswe n'uwo mugabo bizobe vyashitse. Icatangaje nyine kubisaba gitangaza n'abari ko barumviriza urubanza nuko abo yatumye ko ngo bamukure ko ivyaha baje bashimangira imburano z'umushikirizamanza. Kiretse ko bamwagirije ko yari yagize umwana wiwe nk'umukenyezi wiwe banamwagirije gufungira mu nzu iwe abana biwe batoyi. Umushikirizamanza mukuru yitwaje amasanamu yerekana ingene abana babaye nabi yitwaza kandi n'ibipimo byo kwa muganga byerekana ko abo bana basanga baratakaje ubusugi. Nta majambo menshi nyene gushengezwa yavuze kuri abo bana kiretse ko yemeje ko bamubeshyeje. Yavuze ko abana babaye nabi kubera bahawe isumu. Ibihano nka byose umushikirizamanza mukuru yasabiye uwo mugabo vyamugumijwe ko navyo ni gufungwa munyororo w'imyaka y'ubuzima bwe bwose n'ibihano merekeza nko gutakaza ububasha bw'ubuvyeyi kutarekurirwa amateka y'ubwenegihugu agenga abantu n'ivyabo byose hamwe n'ayagenga imiryango. Umukobwa we nawe yasabiwe gufungwa imyaka 2 n'amezi 6 senare ica imukura ko umwaka umwe. Umushikirizamanza yavuze ko yamusabiye igihano gito yakubera yashotse yemera icaha. Ubwo rubanza rwakiriwe neza mu muryango w'abana b'uwo mugabo. Miburo Virginia ni nasenge w'abana.
Jewe ndarushimye kuko yarakoze ibidakoreka. Yarononye abana biwe babona nta kuntu bomurekura bamufungiye ubuzima bwiwe bwose.
Mu bakurikiranye ubwo rubanza harabaje baturuka muri zone ya Gatsinda abashengejwe baturukamwo hakaba n'abagumvirije barengana. Bose bavuga ko icaha mwe n'ico batari bamenyereye kucumva.
Numvise yarakoze icaha kimwe gihemwe gikomeye rwose kuko ni umwicanywe wawuje. Ariko yatubyumvise no munsi ntakibiboneye. Ako kari ntiko twahora twumva.
Eme wa ivuga mbere cyane ndabyumva nta gihe na kimwe nagiriye numva bibahije bintu. Njye ndabibonye nk'igitangaza. Aho umukobwa asambana na se, ise w'umwana nawe agasambanya umukobwa. Njye nari naje hano kuri sentare mu zindi manza.
Minani Jean Bosco arongoye umutumba buhanda baturuka ko avuga ko ku mutumba rongo bagiye kwiruhusa
turavye ivyaha yakoze n'ivyindega kamera hatwegwe tumutwara ho nyine ukuntu twari dusanzwe tumubona n'umugabo w'intakogwa ko yita kinyamaso ahubwo kuba avuye mu banyagihugu ata muntu yishe turakengurutse rwose yari banye nabi n'abanyagihugu muri make turiko turaraba ukuntu baciye urubanza twe twabishimye kuko ndavye uko ubu tugiye kuba turarosa amahoro gatonyi
Eveline Habunimana yashiriye igihano gito ugereranije n'ico se yakiriwe umukuru w'umutumba buhanda arabitahura
kujya mukobwa yari kiri muto amaze kuba muto rero kubera iterabwoba ryase igihano bamuciriye kubusanzwe kirabereye kuko ivyo yakoze yabikora kubera ubwoba bwase
umushikiriza manza yari yasabiye Minani Varisito ko yokwerekanwa icese ku mutumba wa buhanda avuka ko nyizone aturukamwo ya gatsinda mwikomine ya mwumba gushika ku ntara ya Ngozi avukamwo agatangazwa no bimenyesha makuru Sentare ikaba yabangiriye kuri icyo gihano nk'uko uwari yagisabiwe yari yabisabye Ingozi mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndaruyinze ijwi rya Amerika
Iwanyu mu ntara Hanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
Hanyu mu ntara
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
Hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu Rwanda naho nyuma yaho abanyagihugu mu mirenge itandukanye iyo umuntu ari mu buseruko batangaje ko bagira miyo n'inzara muri iki gihe abo banyagihugu bavuga ko bagiye gukora bagikuronka akoyokwe kuko imvura yaguye neza bakaba bejeje ibigori n'inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika I Kigali Asumta Kaboyi
Twarahinze utwo tugori tugiye gusesha gakoma dushake uduhungure duteke
ubu ngubu si nkirya rimwe ku munsi bite no kubigori turejeje turimo turasarura
ubu rero muri iyi minsi kubera nyine ibigori byeze agakoma mo karaboneka ubugari tukajya gushesha tukaboneka
ubu ntago kirya rimwe ku munsi rero ndoske urya kabiri
ntago nkirya rimwe ku munsi
ubu rwose muri aka kare muri aka gace cyane cyane by'umwe hariko aka kare ko mukamba ubu nta kibazo gihari pe
ya inzara yacogwe tumeze neza cyane iyo umuntu arari ibigori burya ibigori bikomeza mu nda urakora paka bukwira
abana baturage bo mu mirenge ya Kazuru Kumbe ndetse n'umurenge wa Kibungo yose yo mu karere ka Ngoma mu ntara y'Iburasirazuba babwiragara dijwi rya Amerika ko batandukanye n'inzara yari imaze iminsi bugarije nyuma y'ukwezi ibigori aba baturage bavuga ko nubwo bejeje ibigori ku bwinshi bisa nkaho babirya byonyine gusanga bamenye uburyo bwinshi bwakoresha babiteka
unywamo igikoma ukabisheshamo umutsima tukabiryamo imvungure iyo utari imvungure saa sita urya ubugari nimuguru noneho ibyo ukazanywa iki ku gikoma
turarya ibigori gusa niba ubwo ari byo biryo bihari ariko ukurikiye ibiryo birahari pe usheshamo kawunga hari uburyo babikobora bakarya umuceri kandi nubonye kubera biba byeze nuko ngo niba wejeje nk'umufuka ufite gukuraho nk'imifuka nk'ibiri ugakuraho umufuka umwe ukagura utundi tuntu njye usebye nikundira ubugari bw'akawunga uwagize amahirwe yo kubihinga pe nta kibazo afite cy'inzara
ubwo ako gakoma ukagenda wakabona ugashaka kudusha kukavangamo ugaha umwana saa sita ushobora guteka ubugari bukaba bwinshi ukaza kubusubiraho na nimugoroba wenda ugahindura indisho
aba baturage bavuga ko nubwo bameze neza muri iki gihe ariko bisa nk'ibitazatinda kuko amezi ari imbere bashobora kuzongera guhura n'inzara
buriya ubundi iki gihe nubwo utwo tugori tweze hari ikino gihe cyo mu kwezi kwa kane utu turyo tuba tumaze gushiramo nibwo hongera hagacamo kandi kantu nanone kandi kantu gakazongera gucamo mu kwezi kwa 12 kwa 12 no kwa 11
ubu tujye kwinjira andi mezi kwa nibuze kwa kane kwa kane nako kuraba kumeze nawe
mbese ubu muhumetse ukwa mbere n'ukwa kabiri nibwo navuga ngo mwari mumeze neza
kuko byo imyaka iyo yeze nibwo abantu barya nka barya kabiri muri rusange ni hafi ya bose n'ose abishi barya bavuye
gukorera hanze bakarya bavuye guhinga.
Hashize igihe kinini mu ntara y'Iburasirazuba cyane cyane mu turere twa Kirehe, Ngoma na Kayonza havugwamo inzara, kugeza ubwo mu mwaka wa 2016 humvikanye bamwe mu baturage basuhukira mu bihugu bihana imbibi n'u Rwanda, abandi bagenda bahabwa imfashanyo na leta. Nubwo abo baturage bavuganye n'Ijwi rya Amerika ariko batangaza ko umukire bafite bashobora kutazawutindana ku bigori bejeje aribyo barya byonyine, nanone bafite icyizere ko niyo bakongera guhura n'inzara yaba ari akanya gato kuko babonye imvura ihagije mu minsi iri imbere bakashobora kongera kweza. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, akarere ka Ngoma, intara y'Iburasirazuba bw'igihugu.
Urakoze Yasumta. Hagiye kubakwa isoko mpuzamakungu ku rubibi rw'Urundi na Tanzania ku ruhande rw'intara Ruyigi, komine Gisuru. Abadandaza bo mu ku mpande zose Tanzania n'Urundi bavuga ko iryo soko rizoha akarusho gakomeye abadandaza n'abaguzi. Ni inkuru y'umumenyesha makuru Fidele Nsabimana ari i Bujumbura mu Burundi.
Isoko mpuzamakungu rizokubakwa hitwa ku Mukarazi, zone Mabamba, Jifiriti ya Kibondi na Raki Goma mjuhu cha Tanzania. Nikubura metero 14 uvuya kumugwa mkuru wa komine ya Gisuri na Raya Ruigi. Nisoko rizo walifise inyuwa kozi kujibu zango mga ugirango ribi soko muza makungu. Leo ispita bura arongo ya Jifiriti ya Kibondo aratu giribija nyo soko.
Unaanzia soko la kibigevutangu soko muza makungu kumukarazi kumpaka kwa rano samahira tulatangu rakubaka mumisi mike kufika mkua dukwa chumi na kabili tuzo watu wajiri kubaka murahawi kazereru dukore ludanda zwa hamwe
kufanya biashara kwa pamoja.
Abadanda za wa Tanzania na badanda za wa Barundi bose warashimumuzo uijo soko muza makungu kumukarazi kukua buka kwa lizofashi abadanda za imande zose buteri mbeti. Emmanuel Juma numudanda za umu Tanzania womurizone Mabamba disiriti ya Kibondi na Raya Kigoma.
Ya akarusho karoba kari ya guko haribi toshobora kubironka hafi inga hamu Gisuru, lakini ilibaza kubaho barga babamu Ruyigi Mugitega Mujumbura ndazi kubaho zao chababaho kwa utuwa za kubironka kubirahisi.
Na hewa Adrie umudanda za korea muna Raya Ruyigi na wanyene abona ko badandaza b'Abarundi bazoca boroherwa kurangura guce n'umuguzi akarongera koyo.
Urumva kagahahote rwara duburira hariya mu mayira ndikazo bakakiriho kuko tuzaba turi hafi kwiye soko mu mpuza makuru. Umuntu ari ugura ibidandu gace yinjira mu kiriwe atarugendo runini arinde gukora mu gihugu cya Tanzania.
Naho bashima umuzo w'iryo soko impande zose babona ko ibarabara ryobanze gukogwa kugira ngo imiduga ipakire ibidandaza ibijani janino ironki nzira imeze neza. Emmanuel Juma numudandaza wo mu Tanzania.
Amajyambere yandi amaendereyo yose yari gagabaho kubera ibarabara na yendera cyangi amaendereyo kubaho ko ibarabara itariho ibintu biroguma biduga.
Kuri icyo kibazo kijanye n'ibarabara, Lewis Peter Bura arongoye district ya Kibondi na Raki Goma avuga ko ku ruhande rw'igihugu cya Tanzania bamaze kwitegura kandi ibikorwa bigeze kure.
Upande wa kule
ku ruhande rwacu turiko turakora ibijyanye n'amabarabara, kuvuga ibarabara riva Gakonko reka tuvuge Nyakanazi gusiga Gakonko ni kaburimbi, hanyuma ubu tugire tutangure ibarabara ry'ikaburimbi riva Kibondo gusika mpaka Mabamba. Dusaba rero no ku rundi ruhande ku icyo kibazo gusikiriza mu nama nshingamateka biyumvire bakora ikaburimbi kugira ngo udandazwa ugende neza.
Ushikirie kwamba ujenge katika kiwango cha lami ili kwamba biashara sasa iende vizuri.
Ku ruhande rw'u Burundi buramatari w'intara ya Ruyigi hano umupaka n'igihugu cya Tanzania ku ruhande rwa zone Mabamba amenyesha ku icyo kibazo bagifashe nka nkama. Hasani Abdara arongoye intara ya Ruyigi atangura yemeza anashima umuzo w'iryo soko mpuzamakungu ku Mukarazi akagira akavuga icyo bari ko barakora ku kibazo kijanye n'ibarabara.
Ibidandazwa bizova za Dar es Salaam zikava za Gahama hanyuma bigashika mu aho Mukarazi Mabamba hafi yo mu Gisuru ama Barundi nabo bakaza kubitora batarinze kugira ingendo ndende. Bakadusaba mbwa yuko bo bari ko barakora ibarabara riva zishika ikibondo rivuye Nyakanazi rigashika Konko yuko natwe twogerageza tukarondera ibarabara riva aho Imabamba ku mpaka igashika mu Gisuru igashika no mu Rusengo. Ivyo navyo tukaba ari ibintu tuzotura indongozi zacu abadukurira.
Naje soko yuko riraza abadandaza b'Abarundi bavuga ko amahera y'Amarundi adasubiriye kuduga gaciro bikigoye kurangurira muri Tanzania kuko baca barangura menshi bigatuma bazimba abaguzi. Abadandaza b'Abatanzania bobo bavuga ko baronkiyemo akarusho kuko baranguye mu Burundi bagasora muri Tanzania barangura make bigatuma bunguka kuko bashize mu gihugu cha Tanzania bayeza bakagurisha ku giciro gito umuguzi w'umutanzania akabari wohe ahungukira
twa dusuma ino ibintu biba ibeyi akawaida kwa sababu y'ichange ichange iri hasi yani ichange iri hasi hariya twaronka muko turonka ifaida ku ichange
mvuye muri gurisha gute muri kura gute irirundi
irirundi ubu turigura ijana na 15 yani 115 ije 15 zo karusho
mu gisuru mu ntara y'igi ni mu seruko bw'u Burundi Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika.
Urakoze Fidel, tubibutse cyo timese ko muri kumwe nabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamenyera i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi indongozi z'amadini n'amasengero ntizibona kumwe ibijanye no guharanira ukungana kw'ibitsina. Bamwe babona ko abakenyezi bashoboye ibikorwa bisa n'ivyitirirwa abagabo, abandi bakabona ko vyohava vyonona indero y'abana ifatiye ku migenzo y'abarundi n'ijambo ry'Imana. Ni mu gice cya kabiri cy'ikiganiro ku bijanye n'ikibanza indongozi z'amadini n'amasengero ziha ukungana kw'ibitsina. Ikiganiro cyatunganijwe na Diane Ndose ari mu Burundi.
Muri kino gice kigira kabiri abatumire ni babandi Patiri Pierre Sengiyumva mujejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diocese ya Bujumbura turabaramukije.
Mahoro neza.
Turi kumwe kandi na Pasteur Aline Ndiho kubgayo murongoye isengero Abundant Life ryo mu gisagara cha Bujumbura namwebwe turabaramukije.
Yego namwe turabaramukije.
Uwundi mutumire ni Sheikh Haruna Hunduwiga umwe mu ndongozi z'abayisilamu mu Burundi namwebwe turabaramukije.
Turamukije tumasaba turi kumwe tumasaba natumwe.
Tubandanya ikiganiro kivuga ku kibanza indongozi z'amasengero n'amadini baha ibijanye n'ukungana kw'igitsina aho no musi tuza gushimikira cyane cyane kubikogwa amategeko ararondera kunganisha abakenyezi hamwe n'abagabo. Ariko mwebwe murongoye amasengero n'amadini hari inyigisho zimwe zimwe muvuga zifatiye ku jambo ry'Imana zidashoboza abakenyezi guharanira uko kungana kwabo. Ivyo mwebwe mubivuga ku iki indongozi z'amasengero n'amadini?
Murakoze cyane. Aya mategeko arondera kunganisha abakenyezi n'abagabo yaje afatiye ku bintu badashima abagabo bakorera abakenyezi. Ibintu bibi byose umugabo akorera umukenyezi je nta muntu numwe yobishima. Mugabo ntiyaje afatiye kuko Imana yaremye umugabo n'umugore. Inacyo gituma yo na mategeko y'abantu. Abo bantu bayazana ubu barashobora kuyahindura. Mugabo amategeko y'Imana yo ntazohinduka. Nijo gituma itegeko ryiza ryingira kamaro riza gisunga itegeko ry'Imana.
Ego ntabaciriyemo amategeko arondera kunganisha abakenyezi n'abagabo mu mvuga muti arikaza atabere.
Na muri kigwe ni jambo ry'Imana. Aje ciye kubiri ni jambo ry'Imana ntazoshika. Muga muri kiwe ni jambo ry'Imana bazoyapanga kuburyo yibinyishye ku by'Imana yatunganije.
Ayo
mategeko je nibaze yuko nabo nyine batashiraho bwa ngo umugore n'umugabo bangane. Bo yashira bavuga ati umugore aronka uburenganzira bwiwe ahabwa n'Imana n'umugabo aronka uburenganzira bwiwe ahabwa n'Imana muga ntabwiye ngo baze kungana. Kandi bavuga bati igikorwa umukenyezi ashoboye akironke atawumugoye. Mugabo ntibaze kuvuga ngo umugabo n'umugore ngo dusiye amategeko bateza kungana. Aho nibintu batazoshika ko n'ukuri sino haba mbeshe bahavaza kwandika ibintu ejo bagasanga bihenze. Nibaza yuko naho byandika bitoshobora kwemeza atabo byemeza n'abakenyezi muri ubwabo bubona ko ibintu byaba bidashoboka. Muga kuvuga ati uburenganzira bafise babukoreshe uko buri ico ico turacumbikanako. Muga uvuze ngo dusiye amategeko yuko ibi igitsina gore ngitsina gabo biza kungana ivyo ntibishoboka turatugiye kubiri nuko Imana yaturemye.
Ariko kenshi iyo bazana ivyo bintu byo kuringanira bavyita imaspasio kenshi usanga ari ibintu baba abari nka muvuma ariko bitari mu ijambo ry'Imana kandi ugasanga babikoze ntivyabubakiye ahubwo vyarabasamburiye. Rero kubw'ivyo ni vyiza ko mu rugo hoga umugore utonde kandi agaciro k'umudamu karimo muri uko kuzuza umugabo. Mugabo nkongera nkagaruka kandi avuga nti mu bundi buzima bwa misi yose uko turera abana abahungu n'abakobwa tumenye neza ko atatandukaniro kuko ici jambo ry'Imana twizera twebwe ugiti cacu ntirishiraho ko umwana w'umuhungu asumba umukobwa. Hama no mu gutanga ubuzi naho nyene ntihabe ikintu gisa n'ico guhohotera kuko ijambo ry'Imana ntigemera neza yuko hariho igitsina gikwiye guhohoterwa. kuko coba kigaragara nk'ikinyantege nke kuko kirashobagaragara nk'ikinyantege nke ariko ari kinyangomuzi kuvyo bita ibinyantege nke nko kuvyara naho gasanga n'ubuhizi nkuko bagiye bayivuze
uko kungana uko kumva yuko umukenyezi afise uburenganzira nk'ubwo umugabo afise muri kino gihe hariho abakenyezi erihaje nkuko mwavuze muti hari ibikorwa abakenyezi baba badashoboye abakenyezi bafasha mu kubaka bakajya kwikorera amabuye bagakoriza
n'ibitari byo kwirukanga
egome
kuri ibyo nagira mvuge ko nizangabirano Imana yahaye ikiremwa muntu n'umukenyezi arimo arafise ingabirano Imana yamuhaye ariko cyo nkoneshaka kuvuga kuri ico nuko mu byo twigishwa n'ijambo ry'Imana Imana yatubwira iti n'intumwa zayitubwira iti hari ibihe bizoshika hakaba ibintu byivyaduka ntarekuye ibihe bizaba biriko birashika kumpera mu gihe ho bicucaduka cyo kuvuga ngo tubashire ku rugero rumwe ijana kwijana ni ibihe bizaba biriko birahera no kuvuga ko tuzaba turagenda kubiri n'ibyo Imana yatwigishije nuko icyo riko ravuga nkuko mugenzi ko ravuga urira abana ubwa mpe tubanze tumenye ko abana batonya gushika ku myaka 8 umuhungu n'umukobwa ni gakwishwa no kubatandukanya mugabo amazi kurenza imyaka 8 kuduga niho bona ko umuhungu n'umukobwa bagiye gutandukana zumvikane rero ko no mu minsi ya mbere ubahaye indero zishaka kubazisa nta kibikimo ariko kandi tumenye yuko no muri uko kwiyongera yo mu ntango hariho ibyo ugenda ubabwira kugira ngo bumve yuko hari ibyo bakwiye kubaha mu rutonde bivanye n'ukuntu mwari umuhungu n'unda mukobwa niyo nashaka kugaruka ko cyane cyane tugasa kuri ibyo by'ubuzi abantu kuri ntitwavye tubyikiranya hariho n'ibikorwa by'ingufu abakenyezi bafite ingufu turabizi mugabo tumugume tumenya yuko uwo mukenyezi tuteza kumukingira mu bintu bitari bike kugira ngo aguma afite akaranga kiwe
yego
murakoze cyane ndamunganiye umuvukanyi n'umwana muri uko kumurera muri iyo myaka nyene ya mbere nk'uko abivuze umwana w'umuhungu yishushanya na se cyane cyane hagati y'imyaka 3 n'imyaka 6 umwana w'umukobwa yishushanya na nyina njo ituma nyina ni yifata nk'umugabo uwo mwana w'umukobwa azocaha ko kwimvira ko nawe ameze nk'umugabo arikanga atari byo umwana w'umuhungu yishushanya na se ko twari tubivuze n'ivyo bitangurira ngaho nyene kuva abana bakivuka muzobibona murabo twana dutoyi nibasa biraboneka ko ari ibintu bibatandukanije nagomba nke mbandanye ikindi yabivuze uwo muvukanyi ukingira umukenyezi cyo nagomba mbwira abakenyezi Imana yarabasize yarabaremye yarabahaye ibintu byinshi iyo bindi muri ko murondera rabiyo vyazananye murahe ntimuhave musanga ahubwo mugiye kwiyaka gateka Imana yahaye umukenyezi amaze kubona inkoko kazi iri kisaba ngo ibisake
ariko none pati kuba umukenyezi yaba yugururiwe kugira uburenganzira bwo gukora ibikorwa nk'iby'umugabo ashobora kuba akora cyangwa kuba umugabo nk'uko mwavuze ko abana baregwa bangana n'abakobwa umugabo agakora ibikorwa umukenyezi yashobora gukora kugira ngo nyine ashobore kumufasha muri ibyo bikorwa byo mu rugo cyangwa umukenyezi nagakora ibyo bikorwa bizana iterambere mu rugo byunganira mu buryo bakoresha bw'amafaranga ubwo nk'ibyo babiva nyine kuri ibi by'amategeko agenda aravuga ati umukenyezi n'umugabo akwiye kuronka ikibanza kingana ama bakabona kuduka nko mu Rwanda hari abakenyezi bavuze bafite ishyirahamwe bishyira amatara insinga z'amatara mu nzu bakaduga ku mabati bakabishyirako iryo ziterambere ku bakenyezi ryo kuzamura abakenyezi na mu gukora ibikorwa bingana n'ibyo bagaho
murakoze cyane ibyo bijyanye n'ubumenyi bw'ivy'umuntu yiga twabivuze biga mu ishuri imwe umukenyezi ashobora no kubimenya cyane gusumba umuhungu ageze kuja kubikora arabikora nk'ubumenyi afise ariko arabikora rero ibyo bikogwa aca yibuka rero zangabirano z'umukenyezi wa muhamagara w'umukenyezi uburyo nk'ubu nkajewe yabana ni nko mu bapanga amasaha y'umukenyezi umukenyezi afise umwana atararenze imyaka 8 imyaka 6 no muhaye amasaha yo gukora n'amasaha yo kuja kuraba umwana mu ino muretse ngo akora amasaha 28 kuri 28 kuko nobaye nishe kazoza kuwo mwana nuvuga umukenyezi rero arimo ivyo vyose umukenyezi no kwitaho no kubungabunga no gufasha no gutunganya ubuzima so kurekura ngo agende uko yumva ibintu acagenda abonye umugabo ariko aduga hariya mu kirere nawe ngo acaduga mu kirere kandi ari umukenyezi azi yuko niyaduze mu kirere y'ibungenzi ndishobora no gucikoroka
kaste hari nafise vuga kumbure birashobora kuvana n'ibyizegwa kandi turubaha ibyo umuntu yizera mu bijanye n'idini kiwe
ikiganiro kirabandanya Pastor Aline ndiho kubgayo murongo isengero Abundant Life mwari muvuze muti abakenyezi kugira bumve ko bangana n'abagabo muti birava n'ukuntu baba bizera
twegwe ugiti cacu ijambo ry'Imana ntamwe ribuze umukenyezi gukora ibyo bikorwa tunabiravye tubona nk'abakenyezi bashoye gukora igisirikare n'igipolisi se nibaza yuko none bose twasanze abana babo barapfuye ingo zabo zarapfuye nimba ijambo ry'Imana ritabibuza twebwe twizeye hamba tugasanga mu ngo zabo barubatse neza kuko umuntu wese ashobora gushyiraho urutonde turavye nk'abadamu bubaka amazu turavye nk'abadamu batwara indege turavye nibaza yuko hariho abagore bazisambura atani ico bakora umugore akicara mu rugo atakaza afise amugasanga ahubwo yararusambuye atakora nibaza yuko iyo umuntu ari kavuga uko yishimikije ibyo yizera aha birakomeye n'ukuri kuko umuntu wese akwiye kwizera ico Imana yibimubwira rero mu gihe nimba hari abantu bizera yuko tuvuge nk'igitabo je nizera kiratwereka abakenyezi bahagurutse mu rugamba kiratwereka abakenyezi mukenyezi ari mu migani Salomo yavutse mu migani 31 avuga ku mugore we twite ni femme vertueuse n'umudamu akerebutsa vyuka kare arara akora ibintu byinshi ari we ngo mu rugo rwiwe ntihabura inyungu azana iterambere ry'urugo kandi kubona ko umukenyezi ngo umugabo acahagarara ahantu mu ikombe ry'abandi bagabo akavuga ngo hari abagore benshi ariko barusha bose
amubwira kabiri hari ibintu wavuze nyoko mumenyesha makuru uti hari ibintu biri kubiraza bishashe nk'ibyo byo kubakanika oya hari ibintu ahubwo byinshi dusa nuko twibage mu gabyo ahora kera nuko nkatwe turigishwa yuko twofasha abakenyezi bacu mu bikorwa barimo nta kibi na kimwe cyo kumufasha gukinjika na kibi na kimwe cyo kumufasha koza umwana ni bikorwa bisanzwe bisaba gusa kubishobora kubikora kandi imbere yacu kera cyane rwose n'intuma yaduhaye umuco kuri icyo yarafasha abakenyezi biwe yafasha abakenyezi byumvikane gufasha abakenyezi ni mu nshingano n'umugabo yoteza kugira nta kuntu umugabo yovuga ngo avuye mu kabare byo tumenyereye agashika avuga ngo mbega ko tarahije siko byategerezwa
mwebwe rero nk'indongozi z'amasengero n'amadini mwo bashigikira gute kugira ngo nyene ubwo bumenyi nk'uko pasteur Aline yari yavuga ati nk'ibikorwa nka byose bashoboye nimba bashobora ati kuja gufata inkoho bakaca mu ishyamba bakarasa nk'abandi bakagwanira igihugu ati ibikorwa nk'ibyo we bakarara rubunda na kuvuga ko nabo bashoboye bagumye muri ico kibanza nimba bigishwa kuguma muhira bakabyara ama bakonsa abana nimuva ko baba ariko babandanya bacinyitwa
uya ntibabinyisha kuko nibaza ko bigumisha kuguma muhira no kubyara kuko ibyo kubyara iyo si n'inyigisho bakironka iyo ni ndemanwa kubyara iyo ni ndemanwa kandi nta n'umwe ariko arayihindura aha ku isi nta n'umwe abishobora ariko ico tuvuga tuti tubahe inyigisho bamenye nubwo burenganzira bwose bafite ko hari uburenganzira bwinshi bafise batazi babumenye buba ari bwanakurikirana kuko hariho abantu usanga nk'uko bavye ngo bahohoterwa bagahotegwa mu bintu barafite uburenganzira ariko kandi bamenye yuko uburenganzira bafise hariho n'uwundi bwiwe yahuza gutangurira ntituze kwinjirana mu byo twashaka kuba tugejwe mugabo ibikorwa mukenyezi ashobora abikore ku neza yiwe n'ineza y'urugo n'ineza y'umuryango
hariho umugore ashobora kuva ngakaja kudandaza canke akaja mu ishuri umugabo nawe ariko arakoresha king ama ubwo bumenyi bwose bakaza barahuriza hamwe bagaca batumbereza umugambi w'urugo rwabo bijya rero byuvuga ngo umukenyezi ni wo kusasa ngo umukenyezi ni wo kuryama ibyo wonye n'ubumenyi buke rero ntituri ko dufatira ku bumenyi buke rero dufatira ku cy'Imana yategekanije
iryo jambo ry'Imana nk'uko muri ko murabivuga
nibyo harakenewe ko inyigisho zitangwa mu mice myinshi canke yose urashobora kuba ofise amashuri menshi mpamya ubushobozi nyinshi mugabo bijyanye n'imibano ubizi ku bintu bike nkuko umuntu atage mu ishuri ashobora kuba azi ibintu by'imibano mugabo ibyo bindi by'izo mpamya ubushobozi atabyafise zumvikane rero ko n'abantu tuvuga ngo twarize twace ku ntebe y'ishuri hariho ibyo tukwiye kwiga bijyanye n'ingene twe gufata abakenyezi bacu nibaze yuko abo bakenyezi bavuga ngo bashaka ko umugabo n'umugore bangana bafatira ku bantu babiri cyangwa batatu bamwe bavuga ngo umuryango ashobora kuba umwe agatukisha umuryango bahohotera abo babana bakashaka kuca bayifata muri rusange bafata akarore kuri bajya abandi benshi babanye neza bamuha agaciro kiwe akwiye na ruguru nk'uko ruvuga ruguru na benshi ruguru bivanye n'imibereho inge n'ibimeze bacacagwe na kuyariya nibutse kimvango amazi abaye makebegwe impfizi mugabe kibagira kwiyo impfizi kugira ngo amazi ariko make ari yateza ko yavomye urumva siko turarumvikana agashaka kumenga bijya bike bibiye kubagwiwe n'ubumenyi buke nko patire ko arivuga mugenzi ngaha bikuye ko tuyigisha ku munsi kuko umuntu ateza kwiga kubavutse gushika tumuzire kwiga
Njuti mwese mukunda iradio hii ya Amerika wigani ilo tukwa teguriye mura kakanya wiga wikingaha Tulashimi engineer ya dufashe muhinga wizi uma tukabakandushi minafa tukarara ya dufashe kwegiranya wigani ilo tukwa teguriye mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese